Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Ako 500 ya buri cyumweru twara yasora. Barayanze bagira 5. Ngo turayatanga twayakura hese.
Abo n'abacuruzi bakorera mu turere twa Rubavu na Ngororero mu ntara y'Ubuseruko bw'u Rwanda bidogera amakori bakwa adahuye n'ubucuruzi bakora. Iyo nkuru ni yerekeye abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahawe imfashanyo yo kwiga muri kaminuza ya Ebenezer de Minembwe muri teritwari ya Fizi n'izindi nkuru twazibateguriye. Ikaze mwese. Duhereye ku makuru mu Burundi, abanyeshuri bo mu Burundi basabwa gukurikiza amategeko agenga umwuga wabo. Abarongoye ibisata bitandukanye nabo ntibafata nk'abansi, bakabaha amakuru igihe bayasavye. Hako nakamo kurongoye urwego sense rukurikirana hafi uko umwuga w'ukumenyesha amakuru ukogwa mu Burundi. Hari mu nama kuri uno wa kane n'abajejwe ibisata bitandukanye hamwe n'abarongoye ibinyamakuru n'amaradiyo. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Muri iyo nama urongo urwego sense yahuye n'abajejwe intwaro, abajejwe ubucamanza, abajejwe umutekano n'abajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru. Nestor Bankumukunzi yabwiye abamenyesha amakuru icatumye iyo nama itunganywa.
Kwari kugira ngo tubamenyeshe amategeko makuru makuru agenga igisata aherutswe gusubirwamwo hamwe n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Twahuye rero kugira ngo tubabwire ibyahindutse ibikuru bikuru biri muri aya mategeko mu ntumbero y'uko bose bobimenya, kugira ngo amategeko yubahirizwe na bose, kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ugende neza na cyane cyane mu bihe bidasanzwe twimirije bishira amatora mbere n'amatora nyezina. Aho twagiye turabona muri kahise hagiye harabutugorane maze tugatuma ibintu bitagenda neza.
Iyo nama yabaye ariko mu gihe bamwe mu barongoye amaradiyo yigenga mu Burundi bavuga ko bitaborohera gushikira inkuru ku bajejwe ibisata bitandukanye mu gihugu. Uno yari yaserukiye umuyobozi wa radio Isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi, yerekanye intambamye n'amakenga bafise mu kurangura umwuga wo kumenyesha makuru.
Ni kenshi tugenda gusaba makuru canke wahagarara ibujumburu ga telefona gura amatari kanaka akakubwira ati uriwo mwisanganije wapi muri ivyo muri kahise canke mwebwe tubafata nk'inzamba na humura. Niko mvuga ibintu tubayemo mu buzima bwacu bwa misi yose. Jewe nibaza yuko nimba turi hano mu gihugu c'u Burundi turiko duserva lo meme public, nibaza yuko atakudutandukanye. Ngira ni bimwe mwari mwavuze vya umwana n'ikinono. Sinumva ingene umutegetsi ari sanse kuduha inkuru yodukarifya gutyo.
Kandundura nk'uko yaserukiye iyo radio muri iyo nama bivuga ni gushikira itangazo riba ryavuye mu nama shikiranganji canke ivyaranguwe na bumwe mu bushikiranganji bihabwa bamwe abandi bagakumigwa.
Hari n'ibindi bintu dukunze kubona. Umuntu arashaka gutegura ama realisation ya ministere, realisation ziraba igihugu cyose ukabona yatumiye yacaguye. Ni ibintu tudatahura gushika ino sa turi ngaha kugira tumenyesha amakuru abarundi twese. Duhere no kukarero ka hafi murabona iyo habaye conseil des ministres kenshi tujye gusaba amajwi muri RTN declaration. Sinzi ko abandi bayimenyesha mugabo tuyibonera kuri radio na televiziyo z'igihugu niho tubyumvira. Twashaka rero mudutomore munaduhe na morale yuko ibi byigwa muri ko muraduhe uno munsi. Abategetsi abantu bose turi sanse gukorana batandukanye nabo muhora mubashikira mukababwira yuko kugira tubane mu gihugu twese dutanga amakuru dutegerezwa gukora dukoranye. Murakoze.
Bankumukunzi arongoye urwo rwego rucungera uko umwuga wo kumenyesha amakuru ukogwa mu Burundi aratahura imyitwarariko ya bamwe mu barongoye amaradiyo. Afise icyo asaba baba abategetsi canke abamenyesha amakuru.
Jewe nagomana gushigikire ndatahuye ijana ku ijana mu bamenyesha amakuru igihe bariko barakora mu mategeko kuganje kufatwa chokimwe cyane cyane mu bintu byo guhabwa amakuru rero umuntu yimanye makuru agashira ko na commentaire ko mwebwe tubafata nka radio zitemewe n'amategeko urumviye mu bintu byabyangowe nawe hanyuma rero message ndabahaye ni umujournaliste wese burya ageze kuba afite candidate abantu bari muri contact ziwawe kandi ma secteur yose nakoresha usanga bica byoroha mugabo ubwiye mbo d'abord umaze kugira specialisation wo kugira ugiye nkorera muri gisata cy'umutekano uba ufise abantu uzi kurondera urondera ubu mu ntara zose kuri nivo zose iyo kandidato z'adresse made kuyifite ukaba uri specialise muri icyo gisata abantu bitewe kubikora neza muzomenyerana
mu gisagara cha Bujumbura iyo nama yahuje abaje bava mu ntara za Bubanza Rumonge Cibitoke intara Bujumbura na Meriya Bujumbura Igitega hahuriye baje bava mu ntara za Muramvya Gitega Karusi na Mwaro ku mugwa mukuru w'intara Rutana hahuriye abaje bava mu ntara za Ruyigi Cankuzo Rutana na Makamba ku mugwa mukuru w'intara Ngozi akaba hahuriye abaje bava mu ntara za Muyinga Ngozi Kayanza na Kirundo mu kiganiro kubamenyesha makuru n'itoro banku mukunzi arongoye sense yabajijwe ryarama radio ijwi rya Amerika na BBC yabongereza azosubira gusamiranira ku murongo wa FM yishuye ko ico kibazo kitari vyari bitegekanijwe kuri uno munsi ko kizovugwa ikindi gihe atamenyesheje Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru handi naho mu Rwanda bamwe mu bakora ubucuruzi buto buto mu turere twa Rubavu na Ngororero baridogera iduzwa ry'amakori bacibwa bavuga ko ayo makori yongerejwe inshuro zibiri ugereranyije no mu mwaka w'ibihumbi 2017 Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi
kibazo cy'imisoro ukuntu kimeze bajya bavuga ngo tujye dusora ibihumbi 508 ya buri kwezi kandi twendi twayabona isombe
aba ni bamwe mu bacuruzi bato cyane bakorera muri amwe mu masoko yo mu turere twa Rubavu na Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko izamurwa ry'imisoro ribabangamira ku buryo kuri bo gukomeza gucuruza n'umuntu ari amagura kindi kuko imisoro basabwa isumba igishoro cyabo bamwe baracuruza isombe idaseye cyangwa idasekuye bigaragara ko yatangiye kuma abandi ni inyanya cyangwa itomati n'utundi ducuruzwa duke mu gihe hari n'abaza mu isoko bazanye amasekuru gusa bategereje bo basekurira isombe twaraganiriye
kandi ibyo by'imisoro twe twavuye ku muhanda nta kintu dufite nta rushoro twagiraga nta nikireba nkawe mbese hano amameza abereye aho bose noneho haba hari n'umuntu nk'ubu njyewe nkaba mfite nk'isekuro yonyine nkaza ari ugusekura gusa nanjye bakanyandikira uwo musoro w'ibihumbi 508 kandi ari ugusekura gusa ntacuruza ibindi byo ku ruhande nta mafaranga muno musoko tubonamo rwose muzatuvuga
umusoro ni ngombwa ariko nuko umusoro uremereye kuri twebwe
kubera yuko ducuruza ku meza tukarangura utunyanya n'utukaroti wenda n'udutori ariko ayo mafaranga ntabwo tuyumva kandi nta nayo twabona rwose uko tutakubisezera
aba bacuruzi bavuga ko batunguwe n'uko imisoro yahise izamuka ikikuba inshuro ebyiri kandi batarigeze bagishwa inama cyangwa ngo babiganirizweho mu buryo butaziguye
ntabwo bigeze badusobanurira ukuntu byagenze twagiye gusora tugira ngo buhurije imisoro garuka ni ukuvamo kubera ko duhomba nk'ibyo turangura ntabwo twumva
twasoraga bitatu ubwo nibwo umusoro wuri mu kwa 11 nibwo twatangiranye na bitandatu
babidushyiriye ku musoro umwe umuntu aba ari hano mu soko akaza bakakubarura utazi ibyo bakubarurira ngo ni ibiki tugiye kumva twumva prosa bitera araje aratavuga ngo mbese ni kubera iki tutajya gusora turavuga ngo mbese dusora ipatante n'ibindi tuzajya gusora ni ibihe baravuga ngo imisoro y'ukwezi muhatirabye muri mashine basanga turimo amadeni ku kwezi
nubwo bavuga batya ingingo ya 61 y'itegeko nimero 75/2018 ryo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9/2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage isobanura ko ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro bifashwe bitangazwa kandi bikamanikwa ku mazu yose y'ubuyobozi bw'urwego rw'imitegekere y'igihugu rwegerejwe abaturage bireba mu buryo bwo kubimenyesha abo bireba nubwo hari abakivuga ko ibyo byemezo batigeze babimenyeshwa muri bo hari abavuga ko bamaze kubarwaho amadeni menshi kandi basanga azakomeza kwiyongera kuko nta bushobozi bwo kwishyura bazabona bakaba basaba gusonerwa
ako 500 ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira bitanu ngo turayatanga twayakura hese
none ubwo hari imyenda baba baraho
ngo bazabara bahereye mu kwa gatanu
gusora amafaranga ibihumbi ari gusora 507 nzayakura mfite n'abana bari kwiga
baradusaza tuzakora tutanashora nk'ubu umagaritse gutya ukukomeza nta bitanu mfite pe dore gode ngintu ubanguye urebe kubana minote ya bitanu.
Guverineri w'intare y'Uburengerazuba Bwana Alphonse Munyentwari avuga ko imisoro ishyirwaho byemejwe n'inama njyanama y'akarere kandi abikorera baba bayihagarariwemo, ariko ngo bizongera bisuzumwe aho bibangamye binozwe.
Urwego rw'intara uko ntekereza n'urwego rw'akarere cyazaganirwa, kubera yuko dufite n'ubundi ihuriro ry'abikorera ndetse n'ubuyobozi. Ni ibiganiro biba hagati y'abikorera n'uturere, ku nzego zose ibyo biganiro birahari. Mu biro twabiganira dukurikije biro kandi kuko hari aho twagiye akarere kakagenda kabikosora, ahandi aho babona bitanoze bakabinoza, bigomba kunyura mu biganiro n'abikorera. Byumvikana ko rero mu by'ukuri niba hari aho bitanoze tuzabiganira, ko iby'imisoro murabizi. Hari n'abantu bavuga ati umusoro uraremereye, iyo ndatari ko bimeze, ariko icyo nabiza no byose bigomba kunyura mu mucyo no kubivuganaho hakaba ari ikibazo gihari kikosora.
Ubuyobozi bw'uturere buvuga ko bwazamuye imisoro bugendeye ku byiciro by'ubucuruzi kugira ngo hongerwe ingengo y'imari yatwo. Nk'akarere ka Ngororero kihaye intego yo kwinjiza miliyoni 740 muri uyu mwaka wa 2018 avuye kuri miliyoni 570 yinjiye mu mwaka ushize wa 2017. Abacuruzi bato cyane bo mu karere ka Ngororero bavuga ko basuraga 300,000 buri kwezi, ariko yabaye 6,800. Naho abo mu karere ka Rubavu bavuga ko batangaga 500 buri cyumweru, akaba 2,000 mu kwezi, ubu yarazamuwe agera ku 5,700. Aba bacuruzi bavuga ko basanzwe bagowe n'ubuzima mu ngo zabo, bavuga ko kubazamurira imisoro ari ugukomeza kudindiza ubuzima n'imibereho by'imiryango yabo isanzwe ibayeho ku bugenge.
Ubu se tuzasora iki koko?
Ewe nta urenza 500 wungutse 500 nta urenza. Ese ubwo 500 nayosoramo nkanahahe?
Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru arabandanya. Abanyeshuri 10 b'impunzi z'Abarundi ziba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahawe imfashanyo yo kwiga muri kaminuza ya Ebenezer de Minembwe iri muri teritwari ya Fizi muri uyu mwaka uza w'2018 n'2019. Ariko aba banyeshuri bavuga ko iyi buruse, iyo mfashanyo bahawe, ari nto ukurikije igitigiri cy'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bari mu makambi z'Abarundi zo muri Congo. Mugenzi wacu Vidaste Ngabo aratubwira ibindi.
Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifatikanyije na kaminuza yigenga Université Ebenezer de Minembwe bemereye abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bari mu nkambi yo mu Rusenda, Murongwe ndetse no hanze y'inkambi buruse yo kwiga muri kaminuza ya Yemi. Université Ebenezer de Minembwe muri uyu mwaka wa kaminuza w'2018-2019, Mushishiragaba Dieudonné ni umuyobozi wungirije wa kaminuza ya Yemi, avuga ko batanze izi buruse 10 zifite agaciro k'10,000 by'amadolari kuri aba banyeshuri b'Abarundi muri gahunda yo kuzamura uburezi, dore ko izi mpunzi zari zimaze imyaka 3 zicaye zitiga.
Naho kubijanye n'impunzi z'Abarundi by'ukuri byaratubabaje kubona Abarundi ari benshi, no muri bo hari abize bafite amadiplome ariko badafite ubushobozi bwo gukomeza amashuri. Rero twagize imbaraga zo gushaka ingene twabafasha kugira ngo bakomeze bige, tubaheze espoir de vivre cyangwa se ibyiringiro byo kubaho, bareke kwihebura. Ni muri ubwo buryo twagize ngo tubashakire bourse ibafasha kwiga.
Iyo bourse yanyirangana gute?
Ni $1,000 par étudiant.
Bakaza ikoresha gute? Bakayikoresha gute?
Izabafasha muri logement, ibafashe mu byo kurya no muri frais académique bagomba kurya.
Abanyeshuri batandukanye hirya no hino mu nkambi yo mu Rusenda, aho twabasanze muri sale ya biblioteke yo mu nkambi yo mu Rusenda, bari baje gutanga ibyangombwa birimo za fotokopi za diplome, ikiranga impunzi ndetse n'ibaruwa isaba buruse. Bari bishimye kandi bari bafite akanyamuneza kuri izi buruse bagiye guhabwa.
Twayishimye kuko twabonye ko ahanini yabatwiyumviye ko nk'impunzi z'Abarundi, kuko twari twabishatse kuva imbere y'igihe yuko abantu bashaka kubandanya za kaminuza atakuntu turiko turabona ingene bizobandanya. Ariko noneho tubonye uko bigenze twabyise ko ari nk'ijuru ryugurutse kuri twe, ku buryo bw'uko batwiyumviyeho. Kandi twanashimye n'iyi universite twumvise ifite faculty zimeze neza kumbure mbese zijanye n'igihe cy'iterambere cy'uno munsi.
Iburusa duhaye igenda kengurutse cyane. Nashaka no kugira ko nkengurukira isenere yemeye ipartenaria na agenvesite ya Ebenezer. Jewe iburusa ikindi kintu ndayishimiye ko nuko bahije kwereka abarefuje ko naho baba bari mu ngorane bashobora kuronka chance yo kubandanya ibyigwa. Ama nashaka binashimye nuko universite ya Ebenezer izofata en charge abana b'abarefuje mu buryo bushangira ngo nka hafi ijana ku ijana nico tayikengutse gose cyane
nubwo aba banyeshuri harabavuga yuko bishimiye izi buruse z'abantu 10 bemerewe hari nabandi nabo bavuga yuko uyu mubare w'abanyeshuri 10 ari mukeye ugereranyije n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bitewe mu ngambi yo mu Rusenda ndetse n'iya Murungwe Manirakiza Vincent numwe muri abo banyeshuri mu ngambi yo mu Rusenda twasanze yaje gusaba iburse
cyo tunenga ko niki ni kuvuga igitigiri batoye ntabwo gishimishije na gatoye uraje igitigiri cy'abantu bane ku banyeshuri basanzwe bari ngaha hano mu Rusenda ni ibintu bidatomoye kuko turi abanyeshuri bari ngamajana ariko uravye guturamwe abantu bane byadutangaje cyane kuko ntawuzi ngo arimwe canke ntarimwe ariko ni ibintu bitatuyoheje
ariko si bane ni 10
ego mu nkambi yo mu Rusenda ni bane Murongwe batatu ibuvira batatu nuvuga ngo igitigiri cy'abantu 10 twere tukaraga cyo igitigiri cy'abantu 10 ku bantu twa dusanganywe ingorane z'urutavana ko twifuza kwiga kaminuza tukabona ntigikwiye na gatoye ico twosaba abo bavyeyi bavyumviriye uwo mugambi nuko ahubwo bododora hatari hato kugira ngo iyo mfashanyo yongere kugira ngo baze batora abandi baje kubandanya makaminuza kuko byo dushimisha cyane uravye ukuntu tubayeho ni ibintu bidashimishije cyane.
Ubuyobozi bwa kaminuza ya Ebenezer buvuga yuko izi mpunzi z'abarundi zemerewe iburuse yo kwiga imyaka 3 zizatangira kujya kwiga muri iyo kaminuza muri uku kwezi kwa 11 ku mwaka 2018. Umenye yuko iyi ariyo buruse ya mbere itanzwe kuri izi mpunzi z'abarundi kuva zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka 2015. Bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kibwa majyepfo.
Radijwi rya Amerika. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga utoroshe aho usanga abamenyeshamakuru bahura n'ibibazo bitari bike saba abamenyeshamakuru bo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere gusa n'abo mu bihugu byo mu burengero bw'isi baratotezwa biboneka muri iki gihe mu kanya gaheze mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Bob Rugurika umenyeshamakuru wo mu gisata c'amatohoza ari Kigali mu Rwanda atangura avuga ku kongene abona igitigiri ibitigiri bitera byiyongera by'abamenyeshamakuru bagandagurwa isi bariko bararangura umwuga wabo tumutega amatwe
umenyesha makuru urabona ko ari ibintu biteye ubwoba birateye umutima uhagaze kuko bigaragaza yuko umwuga w'abamenyesha makuru ubangamiwe ku isi ariko rero jewe ibi bitigiri ndabishyira mu rutonde rw'ingorane ziri ku isi muri kino gihe ubiraje na cyane cyane ingorane zijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka zina muntu cyane cyane n'intambara ziri mu bihugu bitandukanye murabibona ku isi ariko kandi ibi bitigiri biteye ubwoba by'abamenyeshamakuru baguma bicwa cyane cyane abamenyeshamakuru bakorera cyane mu gisata cy'amatohoza abo bita abajournaliste d'investigation jewe mbona ko bijyanye n'iki kibazo cya demokarasi ku isi aho ubona yuko mu bihugu bitandukanye demokarasi nayo ibangamiwe kuvuga intwaro rusange intwaro nziza ni ukuvuga rero yuko birajyanye birafitanye isano kuko kenshi na kenshi aba bamenyeshamakuru bicwa kubera ibihugu biba biri nko mu ntambara ariko kandi bakicwa kandi kubera amadosiye akomeye baba bari kubagerageza gushyira ahabona ayo nayo kenshi ugasanga atunga agatoki abayobozi b'isi b'ibihugu bimwe bimwe cyangwa amareta
none wari kuravuga no mu bihugu byo mu burengero bw'isi bya bitsanzwe bizwi ko bikingira bihagije abamenyesha makuru ariko umuntu ari kararaba kubera ibintu biriko birahinduka mu vya politique ariko haza abanyepolitike bafise ivyimviro vyo kwiyugarana vyo kuzira abanyamahanga umuntu arabona ko abamenyesha makuru no muri ivyo bihugu batanguye guhura n'ibibazo biboneka n'ikiye kiriko gituma ivyo kubganya mubona ari kiye kiriko gituma no muri ivyo bihugu abamenyesha makuru bagira ibibazo bikomeye
nivyo uko imyaka yagira genda ubivuze neza kuko muri ivyo bihugu nyene by'uburengazuba bw'isi ugiye kuraba ibihugu bimaze imyaka myinshi mu ntwaro rusange muri vya demokrasi aho usanga ibyo bihugu byari byabizukiye kubahiriza agateka kazira muntu ariko rero uno munsi kubona umwuga wo kumenyesha amakuru nawo utanguye kubangamirwa muri ibyo bihugu bigaragaza ingorane zitanguye kwibonekeza muri ibyo bihugu nyene sinovuga nk'ibi bijyanye n'icyuka kibi kiri hagati y'ibihugu amaleta y'ibihugu bijya gutura cyane cyane ibi bita gerwaze ariko birafitanye isano kuko urabona ko hariho amaleta ubuni muri ibyo bihugu byita ko byari biteye imbere mu by'agace kagira muntu mu bya demokarasi mu by'ubutunzi hariho icyuka kiri gitanguye kugaragara aho nkuko bivuze usanga amaresa no musa agomba gutangura kwiyugarana ugasanga ibihugu bitanguye kugomba kudohoka ku masezerano mpuzamakungu wasanga abifatanya n'ibindi bihugu nk'ibi bya Europeyene muramaze iminsi mwumva ibivyo muri za OTAN aho usanga ibihugu bimwe bimwe bya rutura bitanguye kugomba kudohoka kuri bene ayo masezerano ariko kandi cyane cyane uwo mwuga wo kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru ubu biboneka ko babangamiwe muri ibyo bihugu ndabona bifitanye isano n'intwaro ziriko ziraza muri ibyo bihugu byitwa ko byari biteye imbere iby'intwaro twokwita za populisme z'abapopulisme ni ukuvuga aba bategetsi imigambwe itanguye kuja hanini umengo kampanye na propagande zabo zishingiye ku bintu by'ibinyoma zishingiye ku bintu by'ukuhenda no kuryosharyosha abanyagihugu nko mu kuvuga bati twebwe mudutoye twebwe tuzobakorera ibi n'ibi n'ibi tuzirukana aba bantu ariko barabarira amatungo yanyu tuzirukana abantu bose atabereye abenegihugu b'igihugu bafite akarara ibyo rero nibyo ubona muri ibyo bihugu bya rutura bitanguye gutera ikibazo rero kenshi usanga nk'abamenyesha amakuru bobo batabaguma bahagarariye icyo ni ukwita amategeko mpuzamakungu ugasanga abamenyesha amakuru bahagarariye icyo ni ukwita kandi ku mbure mu gifaransa le règle internationale kimwe mu kintu bimwe bivuga ariko usanga bagomba guhagararira ukuri bagomba mbere no gusa n'abasebura bene abo banyepolitike usanga bariko babesha abanyagihugu babaryosharyosha cyane cyane ugasanga kenshi ariko bashyira imbere ibintu n'ingorane zisa n'izigomba gutera ubwoba abanyagihugu ibyo rero biragaragara muri ibyo bihugu nicyo rero mbona yuko nacyore kibangamiye umwuga wo kumenyesha amakuru kuko murabibona reka dufatire akarorero ku gihugu gahora gifatwa nk'akarorero igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ari naho iyo radiyo yanyu mukorera murabona uno munsi umukuru w'igihugu akirongoye ni umukuru w'igihugu imvugo yiwe irabangamiye umwuga wo kumenyesha amakuru kubera afite imvugo y'iterabwoba afite imvugo yo guhahamura abanyamerika afite imvugo yo kwereka abanyamerika ati izingorane zimizi n'izi muzitewe n'aba bantu hakuzana umuti w'ingorane urana ugasanga ariko akora ku bintu bisanzwe cyane nko kuvuga ati muri abanyamerika mwe nimba mubona hano haguma habaye ibitero nimba mubona kano wanyu z'umubangamiwe ibyo rero ndabona ni kibazo murabibona nicyo nashaka kuvuga ibi bibazo bya populisme biriko biraza ku isi aho usanga rero abamenyesha amakuru atabyemera bagashaka bobo kwerekana ko uwo muntu ariko arabeshya kenshi rero batabagiranira ibibazo na bene ubwo butumwa ndabona ari byo biriko biraba muri ibyo bihugu bya rutura byahora ari nk'akarorero ukubahiriza agateka ka kinyamuntu ukubahiriza ibya demokarasi
reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Desire uratwumva
ndabumva
Desire irindi zina huri n'ikibazo cya intererano
ndi mu Rwanda ndaje Kigali
yego ikibazo cya intererano
nashaka kumaza impamvu amenshi amakuru bapfa kubyita umugabo yuko mbese bapfa kubera baba batanze amakuru atagiye nk'afadira ukuri
murakoze reka bishure mwishure Bob
murakoze namwe
arakoze Desire arakoze Desire cyo kibazo ariko nimba yari yagerageje gukurikirana ikizijyanye mu ntango nibyo tuba tuvuga yuko benshi bishwa ubwambere na mbere bagira umwuga wabo bagira ibyo banditse bagira ibyo berekanye rero mu maraporo mu article hanyuma rero kenshi nta mumenyesha amakuru yicwa ngo kubera ko yasize amakuru atari yo ngo kubera yabeshye ntibibaho kuko iyo abeshye cyane mpora ndabibona muno mu binyamakuru bikomeye birashyika ikinyamakuru cyangwa umumenyesha amakuru akihenda ku kantu gato mu nkuru yiwe ariko muramutse mubibona bahora banabivuga bonyine bati muradutunga aha twabihenze kuri iki gitigiri igitigiri nyacyo cyari icyo cyangwa muradutunga iki kintu cyavuze uyu muntu ku itariki ibiri bihenda ku tuntu duto duto atatu twica mu mwuga wo kumenyesha amakuru ariko rero hanini abicwa hanini abagira akazi kabo n'abantu baba bariko baranyegurura ibinyegezwa niko nubyita kuko nicyo abamenyesha amakuru bakorera mu gisata cy'amatohoza nicyo bagenzwe bagenzwe kugira ankete kugira amatohoza ku bintu biba byabaye bihishije binyegeje hanyuma bakabishyira habona kenshi rero nibyo bagira nicyo mumenye kamakuru tubigira byo gishano bunumva ngo yishwe kuberako yatikirize inkuru y'ikinyoma oya ahubwo bicwa kuberako batanze makuru y'ibinyegezwa bagashira habona ibintu abategetsi abantu bakomakomeye abatunzi bakomeye baba bazigeze kenshi rero bishobora kubashyira nko mu butungane abo bantu n'icyo nashaka kugeza.
Murakoze dufise kandi Olivier uratwumva
urumva cyane
irindi zina nahuri
ni nahe imana Olivier ndi mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina umutumba Rusagara
mu Burundi.
Yes.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
yego banje gukeza abantu bose bagize amahirwe yo gutorana umwuga wo kumenyesha makuru kuko ari umwuga ga utaborohera ariko kandi abavyeyi n'igihugu byagiye birabafasha gushika ku uwo mwuga baragize neza kuko badukorera akazi gahambaye kandi akazi ko kwitanga kadasanzwe. Hama ikibazo cya mbere uyu munsi turabona abamenyeshamakuru hirya no hino mu isi mu bihugu bitandukanye usanga bakubagurwa n'ibyo n'inzego zojeje kubakingira canke umuntu ku gatwe kiwe mugabo ugaca wumva ngo basohora ibyegeranyo yuko amaleta aba bifite mu ruhasi none ko tuzi yuko amaleta bafise abantu bayaserukira bazwi n'amategeko ya mashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gukurikirana agateka k'abamenyeshamakuru arahizaga kuriki ku bufatanye n'ayo maleta kubwira akurikirane abo bantu baba bagandaguye. Ni kuvuga rero bisaba neza ko abo bamenyeshamakuru bose bakora uwo mwuga bashobora kuba babona bohura n'ibibazo izo nkuru zose zobakwegera bashobora kubanza kuzicari babonye ari byo bahitana bahuriramo bashobora guhurizamo izo nkuru zabo akaba aribwo rushobora gushikiriza izo nkuru. Hama ndabashimiye cyane kandi ndakeje umuntu wese afite ibanga ryo kumenyesha amakuru nkibabwiye abamenyesha amakuru b'ijwi rya Amerika co kimwe n'abamenyesha amakuru bo ku maradiyo atandukanye haba ngaha mu karere mu Burundi mu Rwanda Tanzania.
Murakoze
Rwanda Sudani y'Epfo.
Murakoze
murakoze cyane
mu mwishure Bob
ego arakoze origina gomba kumushimira kuri izo ntege ubwambere na mbere yatewe abamenyesha amakuru. Ama nashaka kumwishyura kuri ibi bibazo bibiri abagize ubwambere yavuze ati hariho amashyirahamwe tuzi yaba mpuzamakungu canke inzego ziba zibijeje mbega kenshi iyo abamenyesha amakuru bahuye n'ibibazo bene ibyo canke bamwe bamwe bakagandagurwa ati bene ayo mashyirahamwe arahita kuriki ubwambere na mbere nagenda mwibutse yuko nk'umumenyesha amakuru yamaze kugandagurwa nta kintu na kimwe yaba ishyirahamwe cyangwa igihugu gishobora gukora kuko ikiri mu kibidi ubuzima ngo asubire kubaho. Ariko nagomba ndamubwiye ko hari amashyirahamwe mpuzamakungu mbere amwe amwe n'ayo mu bihugu bitandukanye usanga akurikiranye cyane hafi y'emeji y'agateka ka zina muntu cyane agateka k'abamenyeshamakuru. Rero nk'uko byerekeye umugabo w'amenyeshamakuru nagenda mvuge ko nk'iryo shyirahamwe tugiye mwavuze tugitangura CPG Committee to Protect Journalists ni ishyirahamwe mpuzamakungu rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeze gukingira abamenyeshamakuru. Benshi iyo bamenye hakiri kare ko nk'umumenyeshamakuru ari mu bibazo bikomeye baragerageza icyo ni ukwita gukoma akaruru ni nka alerte baragerageza gusohora nk'amatangazo aho bamenyesha amakungu yuko abamenyesha amakuru kanaka cyangwa umuntu wo kumenyesha amakuru muri iki gihugu ubangamiye kubera ibibiri n'ibibiri bakabidondagura. Ibyo rero birafasha kwereka nk'amaleta cyangwa abakuru b'ibihugu cyangwa abo bantu bita ko bafite ubutegetsi bukomeye mu bihugu bene abo bita abamenyesha amakuru birafasha kubatera ubwoba birafasha no kubahagarika muri bene iyo mirimo yabo ijya yitwa abamenyeshamakuru kuko batababona ko ejo aho bisohokera hose ibyo bamenyesha.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Iri mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Bob Rugurika kubijanye n'umwuga wo gutangaza amakuru ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka i Washington DC. Turabashimiye mubandanye mwumviza Ijwi ry'Amerika.